kino kugira nkuko wayivuze ati mu nama nibyo y'abakuru b'ihugu b'akarere biyo muri Afurika y'ubuseruko aho twaje dufite kurutonde inama zibiri. Inama ya mbere ni umwiherero urimo abashikiranganji bajejwe ibikorwa bya leta, abashikiranganji bajejwe amagara, abashikiranganji bajejwe amasoko ntanganguvu. Umwiherero rero uraje uraba n'ingene koteza imbere ibikorwa bya leta muri aza mabarabara, ibibuga by'indege canke ibintu vyo kubaka ingarayi, hamwe no kuraba ingene amagara yifashe muri kano karere kacu. Muri ivyo rero bikorwa uno munsi vyatanguye aho twatanguye twumva n'ivyo bashitse ko abashikiranganji mbere n'abahinga bajejwe ivyo. Mu ncamake icyo twovuga kuri uwo mugambi ni uko Uburundi bufise imigambi ishika ine canke itanu, kandi iyo migambi ishika itanu yose ikaba yashizwe ku rutonde rw'imigambi cumi n'indwi twafashe yuko izoranguka muri uyu mwaka. Ni ukubwira nk'ukubaka ibarabara ry'indarayi riva iziza rija Musongati, icyo cagiye mu vyihuta bigiye gukorwa n'iryo shirahamwe kuvuga iryo barabara riraba Tanzania n'Uburundi. Hariho uwundi mugambi ujeje kubaka nyine naho nyine ibarabara ry'indarayi, iryo barabara mugabo rizopfa Isaka ici Mwanza, hanyuma haciye hava n'ibindi Isaka riri Kigali, hanyuma mugabo ku ruhande rw'iwacu hazoba ariho ibarabara ry'indarayi Keza Gitega Musongati, nabyo nyine biri ku rutonde kw'iyo migambi cumi n'indwi izokwigwa. Ariko kandi twavuga yuko kubaka icyo bita santrale hidro elektrike, icyo bita bitanga umuyagankuba yo ku Rusizi, ibyo biraba Uburundi, u Rwanda na RDC. Hariho n'umugambi mbere urimo wo kubaka gusubiramo ibibuga by'indege n'Uburundi bwahavuye buronka akajyo kujamo. Mu nyuma rero hariho umugambi ujyanye no gutunganya icyo bita gutwara abantu n'ibintu biciye ku kiyaga Victoria n'ikiyaga Tanganyika.
Mu bindi bibazo mu gutegekanya kwiga muri iyo nama nkuru y'abategetsi batwara ibihugu, hariho ikibazo cy'ibiganiro by'abarundi muri ako biganiro bya nyuma byaheruka mu kwezi kwa cumi na kabiri, bikaba bitegekanijwe rero ko umuhuza azoshikiriza icegeranyo ku byerekeye ibyo biganiro. Leta y'u Burundi yiteze iki kuri icyo cegeranyo?
Bwa mbere ni uko twavuga yuko ibyo biganiro ku rutonde rw'ivyokwigwa nta kiriko, mugabo dusanzwe tuzi yuko kenshi na kenshi umufasha w'umuhuza w'abarundi araza agatanga raporo. Twebwe icyo twiteze ko ni uko abarundi amahoro n'umutekano byagarutse, mbere tukabona yuko abarundi bitunganiza ibyabo mu mahoro n'umutekano. Tukaba tuzi amanama yagiriwe mu Burundi n'abanyamigambwe, tukaba tuzi ibikorwa bitandukanye byagiriwe mu Burundi. Tukaba twizeye yuko uyu muhuza azoshikiriza avuga yuko tuburaje ingene amahoro n'umutekano vyashitse mu Burundi, dusabiye abakuru b'ibihugu ko boherekeza uyu mugambi w'amahoro abarundi bariko barangura atangorana. Uravye n'ingene abarundi barenga imiliyoni zitanu umaze kwiyandikisha mu kuja gushidukana niyo kugira ngo bita amatora ibyizo shingiro, nibaza yuko ikintu nyamukuru nuko uyu muhuza Mukapa azoshikiriza, nuko uko ndabibona nuko azovuga yuko igikorwa cyo cyarangiye kuko mu Burundi hari amahoro.
Nuko mubizi abatavuga rumwe na leta barimo na senarede barabonanye n'umuhuza mu ndwi iheze baraheza bamushikiriza ibyumviro vyabo. Abatavuga rumwe na leta muri rusangi basaba ko ivyo biganiro vyobandanya kandi bitobandaniza mu Burundi aho leta y'Uburundi mu bivuga kwiki?
Twebwe nami ndabavye kuva kera bavuga abasenarede canke abandi, twebwe uri n'umugwi washizweho kugira ngo uze urabuza ingendo canke urabuza umuvuduko leta turiko urabitesha umwanya. Twebwe rero nta mwanya dufise wo guta, twebwe tuzokubaka nitwuzuza tuzobaha indaro canke bazoza kwinjiramo. Mugabo tugasaba yuko abo bose barabona yuko amahoro n'umutekano bisasagaye mu Burundi, ashaka guhiganwa, ushaka kuza mu matora naze, hanyuma tukore ibishoboka byose kugira dukingire agateka kiwe cyane kugira ngo ashobore kwishira yizane atangorane. Mugabo ntihagire umuntu yumvira ngo ariko adusubira inyuma n'imigambi bariko bategura ngo hazoshobora kuba ibi canke ibindi bafashijwe n'abazungu canke abandi. Twebwe aho tugeze ni uko amahoro n'umutekano twabumbatiye kandi atakinyusubije inyuma kugira ngo tushike mu nzira irashe. Turasaba yuko abo bose bifuza kuza amatora ko boza mu gihugu cacu. Murazi neza yuko ibiganiro tuzobandanya tuganira, twaraganiriye mu 2012 dushyiraho itegeko rigenga amatora, dushyiraho twiga ibyo bisubizo shingiro, twiga mbere n'ibindi bindi muri iyi minsi iheze, umwaka uheze, twaraganiriye bari kumwe n'umuhuza w'Abarundi. Ibyo byose tugiye kubishyira mu ngiro kandi turashobora kubyikorera. Atangura tugasaba rero nimba abakuru b'ibihugu b'aka karere bashobora kuduherekeza muri uwo mugambi w'ibiganiro cyangwa ibindi byose bikurikira tugiye gutegura mu Burundi ko twebwe amarembo yuguruye.
Mwavuze kandi Abarundi bashika miliyoni zitanu biyandikishije mu matora yo guhakana cyangwa kwemeza ibibazo shingiro bishasha, ariko hari amakuru yatangajwe n'umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu avuga ko mu gihe leta y'u Burundi yobandanya ayo matora eka vyohava bivamwo ingorane nyinshi cyane, kuko bavuga ko abatavuga rumwe na leta benshi hariho abari hanze igihugu, eka tukaba tuzi kandi n'abatavuga rumwe na leta nabo nyine ko bavuga ko batari bashyigikiye uyu mugambi leta y'u Burundi ibivuga ko iki.
Musaba nawe nyine kuyogirisha iyandikwa rishasha kugira ngo turabe abo Barundi batashoboye kwiyandikisha uko bangana, kuko uvuze Abarundi benshi tukabona abiyandikishije turabura abo benshi uko bangana aho bari. Iyo tubwira ati naka na naka batiyandikishije kandi twebwe nk'uko twabivuze dushobora igikundi kandi umugambi dufite no gukiza igihugu si ugusubiza igihugu. Abamenyereye gusoroma ibyo batarinye twebwe nibagende, umunyamabanga mukuru azobahe ibyo yarimye, mugabo ku gihugu cy'u Burundi twebwe abateretse uno munsi ingendo dufite ni uko abo bose bifuza kuza amatora nami ndabyumva biyamamura cyangwa girane twebwe imiliyoni zitanu bavuga ngo bandikijwe ku ngubu cyangwa iki ku ngubu cyangwa atari ku ngubu, ni uko Abarundi biyandikishije kuva u Burundi bwikukira ni ubwa mbere gushika ku rugero aho Abarundi biyandikisha ukungana gutya. Bizovamo ntabyonzi mugabo ni uko biyandikishije. Tugasaba nabo nyine ko batabishaka nibaze biyandikishe batore. Oya twebwe muri leta tuzoshyiraho intahe ishize ikaba ibyo twigishije Abarundi batabyumvise tuzofata icyo Abarundi bazaba bashinze. Naho kuza kutugobeka ngo umunyamabanga mukuru yavuze ibi cyangwa yavuze ibi nadusigurire wenyine abo Barundi benshi abari uko bangana, kuko twebwe twaramweretse Abarundi bemeye kuza mu matora uko bangana nabo nyine batwereke. Ibyo kuvuga yuko bavuga ngo hazoba ngo ingorane ngo hazoba ngubura ikizindi turamaze kubimenyera, bavuze ko hazoba ihonyabwoko n'ugushwa uno munsi turacyaririmbiriye aho rigeze kandi abo baducira ibizi kuzimu nibo bifuza yuko iyo nzira mbi cyangwa ibyo bikorwa bibi bigahise twobijyamo. Mugabo twomeremesha uwo munyamabanga mukuru tukaremesha n'Abarundi n'amakungu ko ata kintu na kimwe kizosubiza kudusubiza mu bihumbi turi ngaha uku turi ugasohoka cyose tuzagifatira umugambi hatuje.
Mu gihe abahuza bose bako ibiganiro bibandanya bikabandaniriza mu kindi gihugu leta y'u Burundi iyo byashyira gute
uko no kudusamaza ko naguhekera imyonzo kuduhekera ku nyonzo nuko bashaka kubivuga. Twebwe twararahiye yuko ibikorwa by'Abarundi tubikosha Abarundi. Akarere karagejeje aho kagejeje, akarere gashoboye turakereka ibikorwa biri ko birakora amahoro umutekano abagezi n'amashinga amateka ya ela ibikorwa bindi bihozera mu Burundi barabona ko amahoro umutekano ariho. Tugasaba rero abo bandi bari hanze taranyurwa batarabona ko amahoro umutekano yagaruze baje mbere basaba yuko abo bakuru b'ibihugu babahereza cyanke uyu munyamabanga mukuru wabonye abaherekeza abashikane muhira tubafate neza hanyuma tubereke hamwe baje kubikorwa baje kudusubira kudusamaza. Twebwe ntizokomeye umuntu wundi ashira kudusamaza ngo tuje mu njyane kandi tubona yuko irashe twabanje kwifata. Karibu rero mu matora mbere n'umunyamabanga mukuru tukamutumye yuko yoza mu Burundi akavuga ibyo yabonye.
Gaston Sidibu, vice perezida wa mbere w'Urundi, murakoze cyane rwose ku kanya mwahaye radio Ijwi rya Amerika.
Murakoze namwe.